turarengeje ukwezi hafi n'iminsi ishika itandatu nta essence iri kilo n'inusu turiko turayigura 2014-15 naho nyene kuri magendo ntituzi nahita
uwo numwe mashoferi batunzwe ari mwuga wo kunguruza abantu n'ibintu mu ntara y'ibitoke mu buraruko bushiburengero bw'u Burundi yabwijwe ijya Amerika ko amaze ukwezi kurenga atabona igitoro avuga ko niyo yitwe kwa kironse ari inshuro zitatu zirenga aho giciro cyashinzwe na leta
turarengeje ukwezi hafi n'iminsi ishika itandatu nta essence iri kilo n'inusu turiko turayigura 2014-15 naho nyene kuri magendo ntituzi nahiba leta yari kwiye kuraba byukuri ikareka kutubohera amaboko imugongo kuko niko no bivuga mu kirundi kuko umukiri hano wamutwarira igihumbi umubye ati ni cyatanu aca kwita umumenja kandi nawe iri kilo n'inusu kuri station yari kuri 5000 umaze kurigura 15 urumva nta kundi wo bigenda aba boss nabo bagaca bavuga ati genda murondera amafaranga none tuze kumena amazu kwese
bavuga ko akazi gasa nakahagaze
je na ora nshora kuronka 2025 ku munsi ariko ubu sindenze 2015 nirirwa nicaye ngatwe kwa tuteramye ngaha mu giti turabura kabisa
abiyumvuza nabo bemeza ko kabaye akayobera bahinga
ihiyasi yahora igutwara 500 byazimbye 1000 ariko ibihiyasi ni noti y'icyatanu 2000 imoto igakigira 3 ibajaje igakigira 2000 nk'ihiyasi urumva ko ni ngorane kabisa
mu gitagara cy'ubutunzi Bujumbura bahageze aho abantu barara ku masitasiyo kugira baronke amaritiro bahabwa kurushi nk'uko byemezwa n'umushoferi wa taxi
hanyuma ndara aho ndara mpagaze mu nyuma mbona ikamyo muri saa 8 n'inusu y'ijoro arambwira ati ngiye gupakorera iyo kamyo nini ziba zivuye Tanzania ndamukurikira nsanga hariho n'abandi nza gutonda ngira 17 ariko narahiriwe umunsi urahera wundi
umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Regide Zor ishinzwe kwinjiza ibitoro mu gihugu asigura ku kibazo nyamukuru kiri ku ruhande rwa Tanzania aho igitoro gipakirirwa Jean Albert Manigombe
hari abaye akabazo katavuye kuri Regide Zor katavuye kuri leta kuko ibitoro bya Sam kwa tuyifishe tokeze za maisansi bishika mu ma plus de 10 millions de litres nyinshi cyane mugabo hatari ingorane hagati ya communication entre l'obere y'u Burundi na obere ya Tanzania aho muri obere ya Tanzania batabona ibyo twemeje ko tugomba kuteza kubideklara
ibi ntibinyura na gato abarundi baganiriye n'ijwi rya Amerika ubu bamwe mu bashoferi baje kurondera igitoro ku mupaka w'u Burundi na Congo umukenyezi yari mu bagicuruza yabwiye Vedaste Ngabo umunyamakuru wa VOA Buvira ko igiturire kiraye kubera abo barundi basigaye baje kuhagurira ibitoro
ubu esanse muri iyi minsi yari yabuze Burundi abantu bako baraza gucuruza ariko bagiye gucuruza iyo esanse wasanga abapolisi bako baragenda basaka bayifashe baca bayijyana bayijyanye hari uko dusanga bagiye kugombora kakanyungu kose bagomboramo bakaca gahera ku bapolisi akaba aribo bayajya usice ngaho utomboye ubona ko ab'Iburundi bako baraza kuyarondera esanse itaruhururuka twarafunguka 10,000 ku munsi ku ibido ariko ubu kubera esanse yabaye nabi twunguka 3,000 gusa n'ibyo 3,000 rero haze nk'umupolisi akayifata tuba dukore wa mupolisi abana bakaca bagenda bakararuko
mu Burundi gikenyeretse ibitoro gusa n'isukari imaze igihe kinini ari umuzi wibuye nk'uko byemezwa n'abaguzi hamwe n'abacuruza
jyewe isukari nsigaye ndayitiranya n'igitoro igitoro niyo ugura ku iritiro 18,820 tubonye ijyo bayidandaza umengo n'urumogi inyegejwe muri kano karere indongozi ntacyo bavuga ko uko bavuga ngo isukari iratangwa ariko ntituyibona
hano tugize turayumva usanga tubarira tirabure 150 kurira mu 150 twamaye ati foi deta yako ibintu byo duta mu mugozi rero yatuyireka
ariko rene hari major halo yizinda ikengurukiye mu yobozi mukuru wa sosumo ishyirahamwe rimwe rudende rihingura isukari yemeza ko risohora ihagije
twari twihaye ihangiro ryo gushika ku mwimbungana amatoni 18,000 tukaba twahejeje isekeza twimbuye amatoni angana 19,000 n'amajana 499 niko bifite twararengeje kuko twari twihaye iruhande y'isukari twimbura leta yarafashe ingingo yuko ababishoboye boshobora kwinjiza isukari
Gabriel Rutiri umukuru w'ishyirahamwe Oricome rirwanya igiturire n'iseza ku rwajya amatungo ya leta asanga indinganizo mbi ari ituma ubukene bw'igitoro Perezida Evariste Ndayishimiye mu kwa gatatu yatangarije abarundi ababwira ko atavomo afite akuramo ibitoro aha yari mu masengesho n'inzego za leta n'abagwizatunga
ubwira
Na nyifu ya cho ili hafi kubele amushika nganji wama soko nanga nguvu Ibrahimu Wizeye ajeruki wazo chili toro ya ugea wakengu za mateka chili gaga nega vizoza zoku minuwa mikuli ya politike nubutunzi uvzera kandi hata urujobu haribu wakusubi la kubzuzu za mugihugu ibichiro vzili churuzu wabza angenergwa ziongere ni miguli ibuli kabiri mumeza na heze hukujuja Amerika jari toho jeko eroja ulika aneza juja Amerika.